cigarettes in your Fendi cup. Ijwi rya Amerika ribandanya kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kinini no mu Kinyarwanda Washington DC. Miriwe neza mfite muduteze amatwi, muri kumwe na Fideni Yongabo
nanjye Edirwemanda basuje kandi bayikaze amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba.
Abayobozi ba komine ya Minembwe iri muri teritwari ya Fizi, intara ya Kivu yo mu manuko muri Congo, bavuga ko abagwanyi baba mayimayi bagize ibitero ku mihana y'abanyamurenge.
Twagerageje kwimira ibitero tubufatirwe nyine na FARDC ingabo za leta, gusa nyine ahantu habaye ibitero habaye henshi bisa n'ibigiye kugorana.
Uwo ni Gadi Mukiza Nzabinesha, umuyobozi wa komine Minembwe muri teritwari ya Fizi mu ntara iyo ya Kivu yo mu bumanuko. I Kigali mu Rwanda hakoraniye inama ya gatanu yiga ku ruhara rw'ubuhinga bwa none bugezweho mu rugamba guteza imbere ubutunzi bwa Afrika, naho inama nshingamateka ya Burundi iri kiriga integuro y'itegeko rigenga amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2019 no mu mwaka w'2020. Incamake y'amakuru ya no hino tubashikiriza mu kanya gato. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi ku wa kabiri ko niyo igihe cyagera igihugu ciwe kizoshobora kumvikana n'igihugu c'Ubushinwa ku masezerano mashasha yerekeye ubudandaji n'ico gihugu.
Tukiri hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ubutegetsi buravuga ko bumaze gufata abantu 50 ubushinjacyaha bwita uburiganya bwo gushakira ibyangombwa by'Abanyamerika abantu binyuze mu bushingiranwe.
Abayoboye bari mu myerekano muri Sudani babandanije no musiko wa kabiri biganiro n'abayobozi b'abasirikare b'icyo gihugu bari kubarondera kubakira ku ntambwe zari zimaze gushikwako.
Igihugu cya Irani kiri mu biri ku isonga ry'ibiganirwaho mu mubonano uhuza mu kanya Perezida Vladimir Putin w'u Burusiya na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo. Ayo makuru n'ayandi avugwa hirya no hino ku isi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yo hirya no hino ku isi, polisi mu gihugu cya Somalia yatangaje ko abantu bane bapfuye bishwe n'umwiyahuzi mu gace ka Wartanabada kari mu mujyi wa Mogadishu. Ababibonye babwijwe irya Amerika ko uwagabye icyo gitero yashoye imodoka ku biro bikuru by'ako karere ubwo bari mu bikorwa byo gutanga ibiribwa ku bari mu gisibo gitagatifu cya Ramadan. Polisi ivuga ko abantu 9 bakomeretse nubwo babibonye bo bemeza ko uwo mubare w'abakomeretse urenga 30. Iyo nyubako yagabweho igitero iherereye hafi y'ingoro y'umukuru w'igihugu. Umutwe w'iterabwoba wa Al-Shabab wamaze kwigamba icyo gitero. Kuri uyu wa mbere wungirije umuyobozi w'uwo mutwe Mahad Karat yari yasabye abarwanyi babo kutamena amaraso y'abayisilamu. Iyo mvugo arabasanga ihabanye n'ibyo abo barwanyi bamaze igihe bakora birimo kwibasira abasivili.
Naho ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Perezida Donald Trump yatangaje uno munsi ku wa kabiri ko niyo igihe cyagera igihugu ciwe kizoshobora kumvikana n'igihugu c'Ubushinwa ku masezerano mashasha yerekeye ubudandaji n'ico gihugu, ivyo mu ntumbero yo gutorera inyishu amatati ku vyerekeye ubudandaji hagati y'Ubushinwa na Amerika, ibihugu bibiri bikomeye cyane kurusha ibindi ku isi mu vyerekeye ubutunzi. Perezida Trump yasubiye kwagiriza Ubushinwa ko ari bwo bwatumye impande zombi zidaheraheza amasezerano ku bijanye n'ubudandaji. Mu butumwa yashize ku rubuga Twitter, Perezida Trump yatangaje ko Amerika ihagaze neza muri iki gihe. Avuga ko ku ntwaro yiwe atakindi gihugu na kimwe kizokura inyungu zidasobanutse kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku bijanye n'ubudandaji. Ivyo bibaye inyuma y'uko Perezida Trump yongereje amatagisi ku bidandazwa bivuye mu Bushinwa by'agaciro k'imiliyari $200 y'amadolari, hamwe n'umugambi wo gushyira amatagisi ku bindi bidandazwa bivuye mu Bushinwa by'agaciro k'imiliyari $300 y'amadolari. Ubushinwa bwishyuye mu gushyira amatagisi ku bidandazwa bivuye muri Amerika by'agaciro k'imiliyaridi 60 y'amadolari. Ingingo y'Ubushinwa yo kwishyura ku matagisi ya Amerika yashize ku bidandazwa bivuye muri icyo gihugu yafashe inyuma y'uko ibyo bihugu bibiri bihagaritse ibiganiro byerekeye ubudandaji hagati yabyo ku munsi wa gatanu w'indwi irangiye i Washington DC atamasezerano ashyizweho.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Igihugu cya Irani kiri mu biri ku isonga mu biganirwaho Mubonano uhuza mukanya gato Perezida Vladimir Putin w'Uburusiya na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya Sergei Lavrov avuga ko biteze kumva aho Amerika ihagaze mu bijyanye no guhoshya icyuka kibi gikomeje gututumba hagati ya Amerika na Iran, icyuka Uburusiya busanga cyaratewe na Amerika. Umuyobozi ushinzwe Irani muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika Brian Hook yabwiye itangazamakuru ko Irani ikomeje guhungabanya akarere ibinyuje ku gihugu cya Syria. Ahura na mugenzi we Lavrov, Minisitiri Pompeo yavuze ko yihanangirije Uburusiya kutivanga mu matora ya Amerika, anasaba Uburusiya kuva mu kibazo cya Venezuela. Inama ibera i Sochi ibaye nyuma y'umunsi umwe gusa Minisitiri Pompeo yeretse ibihugu by'Uburayi amakuru y'iperereza agaragaza ko Iran ikomeje gushaka guhungabanya inyungu za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Abayobozi mu muryango w'ibihugu by'Uburayi bo bakomeje gusaba Amerika kwitonda no kwirinda icyateza intambara na Iran. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Iran Javad Zarif nawe yumvikanye ashimangira ko Amerika ikomeje ibikorwa by'ubushotoranyi ngo bigamije intambara. Yavuze ko nubwo batifuza intambara biteguye kwirwanaho bibaye ngombwa.
Naho muri Sudan abayoboye bari mu myerekano muri cyo gihugu babandanije no muswa kabiri ibiganiro n'abayobozi b'abasirikare b'ico gihugu ariko barondera kubakira ku ntambwe zari zimaze gushikwa ko izo naho vyaciriwemwo n'ubwicanyi bwabaye ku bantu batanu bari mu babandanye imyerekano imbere y'icicaro c'igisirikare ku mugwa mukuru wa Sudan Khartoum. Bari mu myerekano basaba ko hashirwaho leta mfata kibanze yobowe n'abasivili inyuma y'imyaka 30 y'intwaro y'agahotoro ya president Omar al-Bashir yamara abasirikare bakuye Bashir ku butegetsi bariko barondera kubandanya bayobora igihugu. Umusirikare n'abari mu myerekano batanu barishwe n'abantu bitwaje ibigwanisho batamenyekanye ku munsi wa mbere ku mugwa mukuru Khartoum. Ivyo vyabaye amasaha make nyuma yuko impande zombi zitangaje ko zashitse ku masezerano ku bazayobora ikiringo fata kibanza. Urunani rwari mu myerekano muri Sudani bamaze igihe baganira n'urwego rw'igisirikare ruyoboye igihugu muri iki gihe. Ubwo runani rumenyesha ko icwa ry'abantu batanu mu bari mu myerekano ari akigoro ko kugeramira intambwe zimaze gushikwa ko ubwo runani kwagirije abagwanyi bashigikiye Omar al-Bashir ko ari bo bakoze ubwo bwicanyi.
Dukomeze amakuru yacu avugwa hirya no hino ku isi. Tugume hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho ubutegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buvuga ko bumaze gufata abantu 50 bushinja ibyaha ubushinjacyaha bwita uburiganya bwo gushakira ibyangombwa bya Amerika abantu binyuze mu bushingiranywe. Biravugwa ko abakora iyo migambi biganjemo abanyaVietnam babikoreraga mu majyepfo ya leta ya Texas. Inyandiko zashikirijwe urukiko zigaragaza ko abifuzaga kubona ibyangombwa batangaga amadolari ari hagati y'ibihumbi 50 na 75 by'amadolari kugira ngo babashakire umunyamerika bashingiranwa mu mategeko. Ayo mafaranga yahabwaga umuryango uyobowe na Ashley Yen Nguyen kugira ngo bagaragaze ko ubwo bushingiranywe bwabayeho koko. Uwo muryango wabafashaga gukora za albume z'amafoto y'ubukwe n'impapuro mpimbano n'iz'imisoro byose bigaragaza ko babana kandi bafatanya muri byose. Bwana Tony Bryson ukuriye ishami rishinzwe abimukira mu mujyi wa Houston yavuze ko icyaha cyo gukoresha ubushingiranywe ugamije kugera ku zindi nyungu ari icyaha gikomeye kandi gihanwa n'amategeko. Yongeye ko abagikora kenshi batigira babana n'abo byitwa ko basezeranye.
Tugaragara muri Afrika muri Mali ico gihugu gisaba umuryango w'umwe bw'Uburayi kongereza igikorwa cyo gufasha ibihugu byo mu karere ka Sahel mu gihe biriko bihangana n'ibitero by'intagondwa. Umushikiranganji wa imigenderanire y'igihugu cya Mali Thiebil Drame yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko ingingo zihutirwa zitegerezwa gufata. Ivyo ni nyuma y'ibitero vyabereye mu gice co hagati mu gihugu ca Mali no ku rubibe ico gihugu gihana na Burkina Faso. Mu vyo yashikirije inyuma y'inama n'abashikiranganji mu muryango w'umwe bw'Uburayi n'abashikiranganji b'ibihugu vyo mu karere ka Sahel, Thiebil Drame yatangaje ko bakeneye gufatwa ko hafatwa mu mugongo n'amakungu amenyesha ko bakwiye kwihutira gufata ingingo ziboneka.
Mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugiye Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Tubibutse ko twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19.22, naho ku rubuga rwa internet ni kuri www.radio.com. Mukanya na makuru yo mu karere k'ibiyaga bigari.
Amakuru rero mu karere k'ibiyaga binini tuyahereye muri Kongo. Abayobozi ba komine ya Minembwe iri muri teritwari ya Fizi intara ya Kivu yo mu Manuko bavuga ko abagwanyi baba mayimayi bagize ibitero ku mihana y'abanyamurenge baturira amazu ari ku gisirikare cya Kongo FRDC kibatuza bagiye kwinjira muri centre ya Minembwe. Ni nguru y'umumenyesha makuru w'ijwi rya Amerika Vedas Ngabo ari uvira.
Umumenye gwano yabaye ejo hashize kuwa mbere mu sekiteri y'Itonge no mu nkingiro za komine ya Minembwe. Uyu munsi imigwano yakomereje mu mihana yo kukabingo kwirumba gase ruhemba buzabagiza gakangara ndetse na muriza. Aho bagwanyi bo mu mayimayi batwitse iyo mihana yose y'abaturage b'abanyamurenge. Bikino mitabu n'umuturage wo mu Minembwe twavuganye nawe ku gicyamunsi cyo kuri uyu wa kabiri yatubwiye yuko babuze iyo berekeza kuko imihana hafi ya yose y'abanyamurenge abagwanyi bo mu mayimayi bayitwitse. Umuyobozi wa komine ya Minembwe Gadi Mukiza Nzabinesha yavuze yuko igisirikare cya Congo FARDC cyashoboye kwirukana abo banyu ba mayimayi bari bagiye kwinjira muri centre ya Minembwe kuko bagarukiye mu birometero bigera ku 10 n'iyo centre ikambitsemo izi mpunzi ziri guhunga iyi migwano.
Twebwe twagerageje kwimira ibitero dufashijwe nyine na FARDC n'ingabo za leta, gusa nyine ahantu habaye ibitero habaye henshi bisa n'ibigiye kugorana, ariko impunzi zashyitse hano mu mategu mpunzi nyinshi z'amoko yose zigera mu mategu, gusa nta mastrukture d'accueil cyangwa se ahantu gushikira dufite kutugerageza gufungura nk'amashuri bashobora kuzamo, ariko abandi benshi ko baraje mu miryango izo duhaye dukora mu misozi yadufashije. Hari ibisharu zabo amwe yasohotse aja hanze nyine kugaragaza kureba uburyo bwo kubafasha gukumira gusubiza inyuma uwo waduye waduteye.
Amashyirahamwe asanzwe akorera muri aka karere k'imisozi miremire ya Minembwe ahamya yuko abaturage bagera ku bihumbi bamaze icyumweru cyose bahunze izi ntambara bugarijwe n'ibibazo birimo inzara aho bakambitse. Butoto Nawumu ni umuyobozi w'ishyirahamwe rya IGF riri gukurikirana ibyabo baturage b'umwuko atandukanye bari guhunga.
Abaturage bamerewe nabi cyane paske hari abahungira mu mazu, hari abahungira mu bibira, hari abahungira no mu mashuri, hari n'abandi bari muri centre ya Minembwe autour de la Monisco. Abo bose bamerewe nabi kubera yuko badafite ubufasha bw'ibanze. Icyo twasaba imiryango impuzamahanga ni ukubagoboka, ni ukubatabara cyane cyane bagwiriyemo abana, abagore badafite icyo barya n'icyo banywa.
Izi ntambara kuva zatangira tariki ya 5 y'ukwezi kwa 5, 2019 igisirikare cya Congo FARDC cyanze kuzihagarika kubera cyazitaga intambara z'amoko, ariko uyu munsi byari biteganyijwe yuko abasirikare bava Uvira bakajyanwa n'indege za Monisco guhagarika izi ntambara, ariko ntibabaye bakigenda. Umuvugizi wa gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo Kapiteni Dieudonne Kasereka yabwijwe rya Amerika ko ejo kuwa 3 FARDC izohereza abasirikare mu Minembwe gufasha bari Vedatse Ngabo kubwijwe rya Amerika Uvira mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Tuve muri Kongo tujye mu Rwanda. Umucamanza mu rukiko rw'ibanze rwa Kakiru yemeje ko abagabo babiri baregwa ibyaha by'iterabwoba bahuze muri FDLR aribo La Forge Fils Bazeyi wari usanzwe ari umuvugizi wa FDLR na Lieutenant Colonel Abega wari ushinzwe iperereza muri uwo mutwe baguma bafunze iminsi 30. Iki cyemezo cyafashwe nta n'umwe mu baburanyi cyangwa abunganizi babaregwa bari mu rukiko. Ibindi kuri iyi nkuru tubibaza umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Umucamanza yafashe iki cyemezo nyuma y'umwanya yamaze asoma ibyaha baregwa bombi Bazera Forge Fils wari umuvugizi wa FDLR na Lieutenant Colonel Abega bombi bakurikiranyweho. ibyo birimo iby'iterabwoba icya cyo kuba mu mutwe w'iterabwoba wa FDL urwanya leta y'u Rwanda kugambana no gushishikariza abandi gukora ibikorwa by'iterabwoba birimo kandi kugirana umubano na leta y'amahanga bigamije gushoza intambara itegeza amatwara ryo kwangisha leta y'u Rwanda mu mahanga kureba umutwe w'ingabo utemewe ndetse no kugaba ibitero mu gihugu ku rutonde rw'ibyaha bitandatu bari barezwe ubwo bagezwaga mu rukiko bwa mbere hiyongereho ibyaha bibiri ibyo ni icyaha cy'ingengabitekerezo ya genocide ndetse n'icyo gupfobya genocide nyuma yo gusoma urutonde rw'ibyaha abarego bakurikiranyweho umucamanza yavuze ko Bazeyira Forge Fils wari umuvugizi wa FDN leto na Colonel Bega wari ushinzwe iperereza muri uwo mutwe bakurikiranyweho ibyaha bikomeye ku buryo impungenge z'ubushinjacyaha zifite ishingiro ko baramutse barekuwe by'agateganyo basubira muri ibyo bikorwa cyangwa bakaba batoroka ubutabera umucamanza yanzura ko kubera uburemere bw'ibi byaha abaregwa baguma muri gereza iminsi 30 mu gihe iperereza ry'ubushinjacyaha rigikomeza abaregwa bari bagaragaje ko barekurwa bakajyanwa mu ngandi mutobo aho bari kwigishwa bagasohoka bajya gufatanya n'abandi banyarwanda kubaka igihugu La Forge Fils Bazeye yari yavuze ko ibyo yakoraga byose biterwaga n'ubuyobozi bwe atari gusuzugura Uyu Bazeye yarasobanuye ko yinjiye muri FDL atazi kuri liste y'imitwe y'iterabwoba ku ruhande rwe rito na Colonel Bega Nseka nabo nawe yavugaga ko ashingiye ku mirimo yarashinzwe nta gitero na kimwe yakoze ku Rwanda yasobanuye ko ibitero bya gisirikare bya FDL bikorwa mu ibanga cyangwa ishami runaka rikagabiye igitero bitabajije abakuru abaregwa basabwaga kuba bafungurwa by'agateganyo bavuga ko basanga nta rindi perereza rigikenewe n'ubushinjacyaha kuko amezi bamaze mu Rwanda bagiye batanga amakuru mu nzego zose zayakeneye ko ndetse bavugaga nayo bata basabye bombo uko ari babiri La Forge Fils Bazeye na leto na Colonel Bega bavuze ko impungenge z'ubushinjacyaha zidafite ishingiro kuko badashobora gutoroka ngo basubire muri FDL kandi barayimeneye amabanga isomwa ry'urubanza ryabaye abaregwa batitabye urukiko gusa mu iburanisha ry'ubushize bari barubwiye ko batazaboneka mu isomwa kubera ko bose bavugaga ko barwaye kuri uyu wa kabiri ari abunganizi babo cyangwa n'ubushinjacyaha nta n'umwe wari mu rukiko Asumta Kaboyi, ijwi rya Amerika I Kigali.
Urakoze Asumta kuri iyo nkuru. I Kigali mu Rwanda hakoraniye inama ya gatanu yiga ku ruhara rw'ubuhinga bwa none bugezwe ko mu rugamba rwo guteza imbere ubutunzi bwa Afrika. Iyo nama yitwa Transform Africa Summit yitabiriwe n'abantu bagera ku 400 barimo abayobozi abagwizatunga bahinga mu buhinga bwa none bugezwe ko hamwe n'abandi. Inkuru bimenyesha makuru wacu Pierre Claver iyo nkuru ari Kigali.
Intumbero y'inama yiswe Transform Africa no kurabira hamwe uko ikoranabuhanga ryofata iya mbere mu guteza imbere ubutunzi bwa Afrika mu minsi iri imbere igice cya mbere cy'inama iriko ibera I Kigali cyuguruwe n'umushikiranganji wa mbere w'u Rwanda Edouard Ngirente mu ijambo ryiwe yashimikiye ahanini kugwaruka yavuze ko igitigiri kinini cy'ugwaruka kiri muri Afrika cyari gikwiye kuzana impinduka mu guteza imbere ubutunzi hakoreshejwe ikoranabuhanga Edouard Ngirente ati aya namahigwe aho kuba umuzigo
as you are aware this forum originates from the desire for African governments and the private sector
ati nkuko mubizi igicumbiro cashezeho nabikorera twabo hamwe na leta atandukanye muri Afrika ati ntumbero no gushaho nk'isoko rimwe gerekeye ikoranabuhanga rigamije gukwega abagwizatunga benshi n'akazi gatangwe ku bwinshi ubushomeri nabwo bugabanuke ati Afrika ifite urwaruka rwinshi rurenga miliyoni 140 biyongereye mu myaka 10 iheze bitarenze mu mwaka w'2028 abanyafrika batarenze imyaka 25 bazoba barenga muri yaridi umwe aba rero bari bakwiye kuba ubutunzi bukomeye bwa Afrika mu gukoresha ikoranabuhanga Ni nawe tubonera amahirwe menshi kuko ugwaruka ruzotanguza amahinguriro atandukanye mu by'ikoranabuhanga ibyo navyo bigateza imbere Afrika
startups which play globally a significant role in economic development
yibukije ko ku isi yose societe nshasha nyinshi zitanguzwa n'ugwaruka
across the world startups are currently being championed by the youth.
Kwisinzima urwaruka ruriko ruratanguza rukanayobora amasosiyete y'ikoranabuhanga atandukanye. Ibyo bituma batanga akazi ndetse no mu kibano hagahinduka kubera iterambere. Bazana ivyumviro n'imigambi mishasha bigatuma habaho impinduka mu by'ubutunzi hakavuka n'udusosiyete twinshi. Ubwo buhinga butuma n'abantu bakorana imbonankubone bari kure na kure nk'aho atamipaka y'ibihugu ibaho.
The usual borders that has traditionally defined our countries.
Mu Rwanda yatanze akarorero k'ubuhinga bushasha byitwa Tap and Go app, ikoranabuhanga rifasha kuriha amafaranga muri bisi yo kwiyunguruza udakoresha amafaranga ukuye mu mufuko, ahubwo ukayashira mu ikarata, iyo karata ukayikoza ku mashini zabigenewe ziri muri bisi i Kigali. Avuga ko amasosiyete nk'ayo yakwiye kuba menshi. Iyi nama yitabiriwe n'abantu barenga 4,000 muri abo harimo abayobozi batandukanye, abagwizatunga, ibihangange mu ikoranabuhanga n'abandi.
We are gathered here as leaders to chart the way forward as we transition into a digital economy. With so many opportunities at our
n'umwe mu bitabiriye ibiganiro bitandukanye byatanzwe kuri uyu munsi wa mbere, uwo n'umushikiranganji w'ikoranabuhanga Paula Ingabire yagaragaje ko Afrika ikeneye cyane gukoresha ikoranabuhanga kugira ngo ikureho inzitizi ifise cyane cyane mu by'ubutunzi n'iterambere. Ati ikoranabuhanga ni umuti wa byose kuko ritanga akazi, rikagabanya ubukene, gutyo iterambere rigakwira isi yose. Nayo Fatuma Taba, umuyobozi mukuru wa Jango Societe yo muri Cote d'Ivoire y'ikoranabuhanga, nawe yagize ati hari gisiga ubwenge. Ati Afrika niyo iza imbere y'indi migabane ku isi mu gukoresha cyane telefone ngendanwa, kandi bandanya kuza imbere mu bijyanye no gukoresha ikoranabuhanga mu rudandazwa, yamara igakomeza gusigara inyuma mu iterambere. Abitabiriye inama bavuga ko kugira ngo Afrika igire iterambere rirambye mu by'ubutunzi, leta n'abikorera utwabo babwirizwa gukorana kugira ngo havuke amahinguriro n'amasosiyete menshi atanga akazi, akinjiza amakore n'amatagisi muri leta. Iyo nama yatanguye kuri wa kabiri tariki 14, izurangira ku wa gatanu itariki 17 z'uko kwezi kwa gatanu. Igice gikomeye kizotangura kuri uyu wa gatatu, kizokugurugwa na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame. Haritezwe kandi abakuru b'ibihugu batari bake barimwo Uhuru Kenyatta wa Kenya n'abandi. Check la Venue Nkuru Kigali ku bw'ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika. Mu munota umwe gusa uramenye amakuru ya Afrika kuri radio Ijwi rya Amerika buri munsi. Reba video y'umunota umwe ku Ijwi rya Amerika ni ku rubuga rwa Facebook ku Ijwi rya Amerika. Video y'umunota umwe gusa, inkuru nyamukuru kuri Afrika. Ni ku rubuga rwa Facebook rw'Ijwi rya Amerika. Adresse ni VOA Radio yacu.
Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Inama nshingamateka y'u Burundi yatangiye kwiga umushinga w'itegeko ry'ingengo y'imari ya leta y'umwaka w'2019, umwaka w'2020. Ariko bamwe mu bashingamateka b'u Burundi basanga gutora no kwemeza amafaranga leta ikoresha buri mwaka bisa nkaho ari uguta umwanya. Ni inkuru yateguwe n'Ijwi rya Amerika ifashijwemo n'abanywanyi bayo, igezweho n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika kuri Uvira Vedaste Ngabo.
Umukuru wa sentare yubahiriza amatungo ya leta niwe wari wajyanye mu nama nshingamateka iyi nteguro y'amafaranga leta iteganya gukoresha mu mwaka uza. Elize Ndaye ariko ahihanahana ko ivyumviro n'abashingamateka, amenyesha ko hari amakosa agera kuri 16 muri iyi nteguro, aho nyangaye ibwirizwa nshingiro mu ngingo yaryo 181. Umukuru w'inama nshingamateka yabajije uburongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta iki inama nshingamateka yakora kugira ngo ayo makosa akosorwe. Pascal Nyabenda arongoye inama nshingamateka.
Muravuga amabwirizwa menshi, amarticle ataba yubahirijwe na cyane cyane kuri iri bwirizwa rigenga ingene uburyo bwa leta ukoreshwa, mukavuga byinshi bataba bubahirije imbere y'uko shika hano iwacu. Mubona nk'ina amashinga mateka utaha twokora iki kugira ngo buhoro buhoro ibi bitaba bigenda byubahirizwa bishobore kuzuza birubahirizwa.
Elize Ndaye arongoye sentare yubahiriza amatungo ya leta asanga amakosa menshi aturuka ku kuntu abantu badashaka gushira mu ngiro itegeko rigenga amatungo ya leta uko ryanditse
cyo ico tubona cyo kugwa kandi si byinshi ni kimwe nuko abantu bo ku interioriza na ruwa organisation finance publique kuko ni nkayo constitution ijanye n'ibintu cyo gutunganya iz'amafaranga ya leta ubiye kuranya ingingo nyinshi zidashirwa mu ngiro ubu ushobora gusanga ari ukubera ntibaba arabona l'importance yazo canke ni uko zigoye gushyira mu ngiro ubunyene mugabo izo rero byose itegeko ryaramaze gushyirwa ku mukono rirakurikizwa rero mu majambo make novuga nti icokorwa ni uko haba au niveau du ministère des finances canke ahandi boba sensibilisation kuri iryo tegeko rarwa organisation de finances publique abantu bagishyiremo bagenzere iyorize babona yuko disposition zirimo ari obligatoire
bafatiye kuri ayo makosa ari mu nteguro y'amafaranga leta iteganya gukoresha mu mwaka w'2019 ushira w'2020 abashingamateka basanga kwiga no kwemeza iyo nteguro ari ugutumwanya umushingamateka Andre Ndayizamba wo mu mugambwe badasigana iprona numwe muri bo
twarahari iminsi n'iminsi yuko leta l'exécutif n'a pas le droit de modifier les critères ndibuka ko ari jewe na proposé kugira twekilibre yuko leta twoyirekika ikamodifia jusqu'à 2% itegeko riva ngaha rigenda muri sena ruko muri sena baca bemera modification de credit à 100% niko biri n'ubu mu itegeko rya finance bisigura rero yuko duhejeje kuvota abuse le lendemain l'exécutif peut modifier tout le budget none umva twebwe turi dukoriye ntacyo bimaze rero ntuvuge ngo twebwe nitwe duhurusha leta y'ingeni ikoresha amahera si twibye se leta kife uko ibibona ibyo by'uko ngo buzane ngo tukabyemeza ngaha a posteriori se meme inutile mugomba bakanabireka hanyuma uhinduriye byaramaze kuba modifiye byose
kuri urundi ruhande umushingamateka Gabriel Nsisezerana watowe n'umugambwe wa CNDD-FDD ari nawe urongoye umugwi w'abashingamateka w'amaho ushejwe ubutunzi ashikiriza ko ibivugwa mu mushingamateka Ndayizamba birimo kurenza urugero
cye nibaza ko atari uko kuko nkabije turi turiga turabibona yuko 90-95% ibyo twatoye ariko bimeze kandi birespekta ibyo twatoye nka mu nama shingamateka rero nagomba petetre kugira rectificatif kugira ngo n'abantu baza kuvyumva nibibaze yuko ce que nous faisons ici biba futi à l'heure par le ministre wa finance et kuko vyinshi biba biri mu c'est vrai que quelque part sanga ariho ivyo ahindura cyane cyane kuri bijanye kuri limite de 10%
umukuru w'inamashinga amateka abona ko ibivugwa ko haba kurenza urugero ku mafaranga leta ibiteganyijwe gukoresha byo babiva kuri politike byo gutubika uwavubi
girango rero hano muri Assemblée nationale muri Sénat ushore hindura twisanzuye udushaka ibiharuro aha twongera biriya kandi abajejwe kwinjiza uburyo no kubusohora babona limit dushobora gukoreramo naho ngira ngo bica bigoranira
kugira ukutumva kumwe kubijanye n'inzeguro y'amafaranga leta ikoresha buri mwaka habamo amakosa ajanye no kurenza ayabatinyikanyijwe harimo icyakogwa baba bashinga amateka n'urongo y'isentare yubahiriza amatungo ya leta bose basanga akwiye gutegurwa uruganda abegwa n'icyo kibazo bahanahanamo ibyiyumviro kugira ngo aboneke itegeko rigenga amafaranga ya leta ajyanye n'ibihe ku rutonde rw'ibikorwa by'inama nshinga amateka bitegekanyijwe ku igenekerezo rya 2028 za ku mukwezi kwa gatanu abashinga amateka baziga bongere bemeze integuro y'itegeko rigenga amafaranga ya leta izakoresha mu mwaka w'2019 ushira uwa 2020 vedatse ngavuga ku bwijwi rya Amerika ubwo mu ntara kivu amajyepfo
mukanya gatoyi turasezerana mu biganiro n'amakuru cyacu afite ariko imbere yaho reka dusubire tububitse ngo nkuru nkuru z'amakuru twabashikirije Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yatangaje uno munsi kuwa kabiri ko niyo igihe cyagera yiguciwe kizoshobora kumvikana n'Ubushinwa ku masezerano mashasha yerekeye ubudandaji n'icyo gihugu
igihugu cya Irani kiri mu biri kwisonga mu biganirwaho mu bonano uhuza mukanya President Vladimir Putin w'u Burusiya na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Mike Pompeo.
Abayoboye bari mu myerekano muri Sudani babandanije no muswa kabiri ibiganiro n'abayobozi b'abasirikare b'icyo gihugu kubarondera akubakira ku ntambwe zazimaze gushikwako.
Ubutegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika buravuga ko bumaze gufata abantu 50 bushinja ibyaha akushinja cyaha bita uburiganya bwo gushakira ibyangombwa bya Amerika abantu binyuze mu bushingiranwe.
Naho muri Mali ico gihugu gisaba umuryango w'umwe bw'uburayi kongereza igikorwa cyo kubafasha mu karere ka Sahel mu gihe bariko bahangana n'ibitero by'intagondwa. Amakuru rero n'ibiganiro twari tubafitiye muri uyu mwanya hano bigarukiye kuri Radio ya Amerika. Dushimire Rengenier adufashije mu buhinga bw'ivyuma fasigereye huye adufashije kugeranya ibiganiro. We hagarariye niyo cyane karekeze ku mikoro mari kumwe nanjye Fidel Niyo Ngabo.
Nanjye Edi Rwema ndabashimiye kandi mbifuriza umugoroba mwiza. Twongere duhure mu gitondo tubageza amakuru yacu avugwa mu karere. Ciao ciao.